Mwana nyakumbiriza radio izwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri umwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije shuti mwese muduteza amatwi tubangiye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi abayisirigira Imana dushikiza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fideli ayavugwa hirya no hino ku isi tuyatangurire ku mugabane wa Afrika muri Burkina Faso abasirikare indwi barasize ubuzima mu gitero cy'abajihadiste cyabaye mu buraruko bw'icyo gihugu. Amakuru ava mu gisirikare avuga ko abo basirikare bishwe ku munsi wa kabiri bari mu modokari batezwe umutego mu ibarabara. Aya makuru avuga kandi ko abandi basirikare cumi bakomeretse. Icyo gitero kibaye kigira kane gikozwe mu minsi iri munsi ya cumi mu buraruko bwa Burkina Faso. Ku munsi wa mbere abasirikare babiri barishwe hamwe n'abakora iterabwoba barenga cumi mu gitero cyakozwe ku ikambi y'abasirikare. Mu ntango z'uku kwezi nyene abasivile 35 barishwe, abandi 37 barakomereka igihe igisasu cari catezwe mu ibarabara gihitaniye imodokari barimwo bageze hagati y'ibisagara bya Jibo na Buruzanga. Ku munsi wakurikiye abantu bashika 9 bagizwe n'abasivile 7 hamwe n'abasirikare 2 barishwe mu bitero 2 bitandukanye byakozwe n'abajihadiste nyene. Abasirikare bafashe ubutegetsi muri Mali mu kwezi kwa mbere bari bariyemeje kugira iya mbere urugamba rwo kugwanya abajihadiste bakaba sangangura mu gihugu. Umukuru wabo basirikare ari nawe atwara igihugu muri iki gihe Lieutenant Colonel Paul Hari Sandaogo Damiba ku munsi wa mbere yarakuye umushikiranganji we wo kwivuna abansi aca yifatira mu minwe ubwo bushikiranganji mu ntumbero yo kuhangana n'ibyo bitero by'iterabwoba. Muri Afrika kandi muri ako karere nyine Cote d'Ivoire jo kuwa gatatu yagirije Mali kwishaka inguzanyo ku basirikare bayo 46 bafatiwe muri Mali. Cote d'Ivoire isaba abategetsi bo mu karere ka Afrika y'uburengero kubishyiramwo ukuboko kugira baganire kuri icyo kibazo mu bihe bya vuba bidatevye. Mu ndwi iheze Mali yavuze ko imbere yo kurekura abasirikare abanyemari nabo baba muri Cote d'Ivoire kandi barondegwa n'ubutegetsi babwirizwa nabo kurubanza kurungikwa muri Mali. Akanama kajeje umutekano muri Cote d'Ivoire kavuze ko ivyo Mali isaba bitariko birashoboka. Ibihugu kwari bibiri biri mu mwumvikano muke wa kidiplomasiya kuva ku itariki ya 10 y'ukwezi kw'indwi igihe abategetsi ba Mali bafata abasirikare 49 bari bashitse ku kibuga cy'indege cy'Ibamako ibagiriza ko binjiye batabirekuriwe n'amategeko.
Washington, ijwi rya Amerika.
Hano muri Leta Zunze za Amerika, komisiyo ya Sena ijejwe imigenderanire n'andi makungu ejo ku gatatu yaremeje ko Amerika iha Taiwan ibigwanisho bifite agaciro kama miliyaridi y'amadolari. Amerika imaze imyaka itari mike ishorera ibigwanisho muri Taiwan, ariko iki cyemezo cyo kuzoha icyo gihugu ibigwanisho bifite agaciro k'imiliyaridi zina n'ibice 5 z'amadolari ni intambwe igiye gutuma Ubushinwa bushavura. Iyo komisiyo yaciye iba irategekanya kandi ibihano ku Bushinwa mu gihe bwo gukoresha inguvu mu kugerageza gufata iryo zinga rya Taiwan. Abashinga amateka bafashe iyo ngingo ku bwoba bafise kuri Taiwan inyuma yaho baboneye Uburusiya buteye ubu Ukraine. Ni nyuma yaho kandi umukuru w'inama nshinga amateka Nancy Pelosi agendeye Taiwan urugendo rwakurikiwe n'imyimenyerezo ya gisirikare y'Ubushinwa muri ako karere. Ibi Amerika ikabona yuko ari nko kwimenyereza gutera Taiwan. Senateri Bob Menendez wo mu mugambwe w'abademokrate kandi arongoye iyo komisiyo yavuze ko Amerika itariko irarondera intambara cyangwa kwiteranya n'Ubushinwa, ariko akavuga ko Amerika ikwiye kuguma imeze magabo kandi irikanuye ibyashikiye Ukraine ntibibe no kuri Taiwan. Muburaya mubwongereza ibihumbi by'abanyagihugu bandanije gusezera ubwa nyuma umwamikazi Elizabeth wa kabiri ahikiziga ciwe cashizwe mu nyubakwa y'i Westminster imbere y'amazi ko ategekanijwe ku munsi wa mbere w'iyindwi iza umwamikazi Elizabeth wa kabiri yasandavye ku itariki y'umunani y'uku kwezi kw'icyenda hitezwe abategetsi batari bake bo ku isi kuri ayo masiko kandi akazoshingurwa hafi yahambwe umugabo wiwe nawe akaba yasandavye mu kwezi kwa kane 2021. Muri Afghanistani abategetsi basabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwisubira ko ikarekura amamiliyaridi y'amadolari y'icyo gihugu yafashwe kuva bagisubira ku butegetsi. Kurekura ayo mafaranga bizofasha gusananura ubutunzi bw'igihugu no kugikura mu gusegereza imfashanyo, ariko abatalibani bari ku butegetsi ngo nta ruhara bogira kuri ayo mafaranga mu gihe yotangwa. Amerika yarafashe ubutunzi bwa Afghanistani bungana n'amamiliyaridi indwi y'amadolari. Ayo mahera akaba ari mu mabanki yaha i New York muri Amerika. Ayandi mafaranga angana hafi miliyaridi zibiri z'amadolari ari mu mabanki y'ibindi bihugu. Mu kwezi kwa kabiri Perezida Joe Biden niho yatanga uruhushya rwo kurekura igice cy'ayo mafaranga, ayasigaye akayabikira abagize ingaruka y'ibitero byabaye muri Amerika ku itariki ya 11 y'ukwezi kw'icyenda 2021.
Tugushimire Aris Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abategetsi muri Uganda barasubije abanebagura ingingo yabo yo kwirukana abanyekongo abazigihe bacumbitse mu bice byegereye umupaka uhuza icyo gihugu na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Uyo ni Abel Bizimana, umuyobozi w'akarere ka Gisoro mu manuko bwa Uganda. Sentare yungurizwamo imanza y'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko yarafashe ingingo ko igenwa ry'ikiringo cya gatatu cya nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi byahonyanze amategeko agenga uwo muryango. Ejo ku munsi wa gatatu inama nshingamateka y'u Burundi yagenye abashingamateka bazoserukura u Burundi mu nama nshingamateka y'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu karere ka Afrika yo mu Buseruko. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya. Radio Ijwi rya Amerika tubandaniza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Sentare yungururizwamo imanza y'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko yarafashe ingingo ko igenwa n'ikiringo cya gatatu cya nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi byahonyanze amategeko agenga uwo muryango. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Kubwo ingingo ya sentare y'iyungururizo y'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko, Ijwi rya Amerika rifitiye ikopi igenwa n'ikiringo cya gatatu cya nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi vyarahonyanze amasezerano agenga uwo muryango n'amategeko agenga u Burundi harimwo n'ibwirizwa shingiro. N'urubanza rwari rumaze imyaka indwi muri sentare y'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko EAC ruje kuvuguruza igisata ca mbere c'iyo sentare cari cerekanye ko ata bubasha gifise bwo gusuzuma ingingo iba yafashwe n'inzego zo hagati mu bihugu nka sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ari nayo yahaye ububasha nyakwigendera Perezida Nkurunziza bwo kwitoza mu mwaka w'ibihumbi 2015. Yamara ingingo ya 97 y'urwo rubanza rwasomewe mu mpisho mwiyungururizo ivuga iti: nduguruye twa mugina twebwe bacamanza tumaze guca hirya no hino ugwaciwe na sentare ya mbere mu mwaka w'ibihumbi 2019 n'impari zakurikiye dusanga sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu Burundi yarahonyanze ingingo za gatanu ya gatandatu y'indwi n'iy'umunani z'amasezerano y'umuryango wa EAC gutyo ko n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'ayandi mategeko vyahonyanzwe ndugaye twa mugina. Izo ngingo ziri mu itegeko rishiraho EAC zishimikira ku mahame ya politike, demokarasi, intwaro rusangi n'iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu. Ubwo rubanza rwasomewe I Bujumbura itariki 25 z'ukwezi kw'11 umwaka uheze. Ni urubanza rusomwe inyuma y'imyaka 7 ndetse n'ikirengo kivugwamo caraheze igihugu gifise ubutegetsi bushasha. Naho biruko abanyamategeko bemeza ko ingingo nk'izo zifise insegu. Umunyamategeko Dieudonné Bashirayishize ari mu bashingwa manza bakurikiranye urwo rubanza ndetse ari no mu runani rw'amashirahamwe y'akarere ka Afurika y'ubuseruko yitwaje akanunguruza urubanza.
Iyo sentare yemeje yuko muri 2015 umugambi uri ku butegetsi washizeho nkuru nziza watembagaje amategeko y'igihugu nayo mu karere mucamwumva ko haheze imyaka irengandwi tugira ku kinyoma tugira kugikenye.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya igituma ivyavuye muri urwo rubanza bitegeze bija habona. Umwe mu bakozi bakomeye ba sentare ya EAC atashatse ko amazina yiwe amenyekana, yatubwiye ko ari kubera gwasomewe I Bujumbura u Burundi akaba aribwo bwabwirizwa kurushira habona. Yongeye ko kwiyindi mvo ari uko urwo rubanza gwasomwe iyo sentare isiga yitwagwa no mu Burundi ko vyari bigoye ko ruja ahabona. Amashami yigenga yoyo abona ko urwo rubanza ruje kwerekana ko hari abandi bari bakwiye gukurikiranwa kucaco gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015.
Ruje gusubiza gateka abantu bahagarariye amategeko bagahagarara ibwirizwa nshingiro amasezerano ya Arusha bakabizira, bamwe bakicwa abandi bakangazwa.
Ijwi rya Amerika ryabajije uwaburanira u Burundi muri urwo rubanza ico abivuga ko uwo ubasigaye atwara sentare ya EAC Nestor Kayobera yeshuye ko ataco abivuga ko kuko atakiburanira igihugu kimwe ahubwo kubu atwara sentare y'ibihugu indwi. Jean Anastase hicu Burundi umuhinga mu vyerekeye amategeko agenga amatora we yavuze ko urubanza rwaheranye n'ikiringo ca gatatu, abwira abo bashingwa manza ko boreka kubandanya inzira idashika. Icyo bikoze umucamanza Geoffrey Kijyabwire aturuka mu Buganda, Sauda Mujasiri aturuka muri Tanzania na Anita Mugeni w'umunyarwanda basomye urwo rubanza barerekanye ko rugoye gushira mu ngiro. Ingingo ya 98 igira iti ndoguruye twa Mugina urubanza ni nkaho ruteye impari kandi rusinziriye, bitumwe n'uko icyo kiringo caheze igihugu kikaba gifise izindi nzego ndetse n'umukuru w'igihugu avugwamo Petero Nkurunziza akaba yaritavye Imana. Ariko bigaragaza ingene higeze kubaho inzego zari ziteye kubiri n'amasezerano ya Arusha ndugaye twa Mugina. Ukudashira mu ngiro imanza zaciwe na sentare ya EAC utwara iyo sentare Nestor Kayobera aheruka kubigaruka ko kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Sentare iwacu yavuga ubuseruko ishinye urubanza ibihejeje ariko itashigenda kugukurikira kuri uko urubanza washizwe mu ngiro nubwo ko wasinze nibagaruka gusaba ati ndabasavye urubanza rwanje rushijwe mu ngiro leta yashubira igashubira nishire mu ngiro akazuruma garuka ariko nubwo yuko ntanzi iri kuyasha.
Yamara kuri iyi nshuro hoho amashami yigenga yari yitwaje arafise ico kogwa nk'ugushumbusha abazize ntureka zadutse kubera ico kiringo
ko baraba bati ntiharakwiye yuko abantu bari bahagarariye amategeko tukabatoteza tubasubiza agateka kabo abakoze ibyaha by'agahomera bunwa mu Burundi bakabihanirwa.
Izo mpari zadutse zatumye abantu barenga 400,000 bahunga Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2015 ubu hafi igice cyabo bakaba bamaze gutahuka mu gihugu cy'amavukiro. Pierre Claver Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Ejo kuwa gatatu inama nshingamateka ya Burundi yagenye abashingamateka bazoserukira Burundi mu nama nshingamateka y'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu karere ka Afurika yo mu buseru. Uko inkuru dushikirizwa n'umumenyesha makuru Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Abashinga amateka 9 nibo bemejwe n'inama nshinga amateka y'u Burundi nkuko bitekanijwe n'amasezerano agenga itunganywa gishyirahamwe ry'umuryango wa Afurika y'ubuseruko mu ngingo yaryo ya 50. Muri iyo ngingo bitekanijwe ko inama nshinga amateka isasa ikemeza abashinga amateka 9 bava mu migambwe isarukiwe mu nama nshinga amateka ibitsina byose bigaserukirwa cyo kimwe n'imigwi y'abantu idasanzwe muri icyo gihugu. Inama nshinga amateka y'igihugu kigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko nicyo gitunganya uko abashinga amateka bemezwa. Abashinga amateka rero bemejwe ni Ntakarutimana Joseph, Nisezerana Gabriel, Urikukiye Victor, Muhigwa Jean-Marie, Saidi Kibeya na Karigwa Momamo abo bose bakaba bakomoka mu gambwe SNDDF duri ku butegetsi abandi bemejwe ni Kezimana Keti wo mu gambwe SNL Nkurunziza Olivier wo mu gambwe w'abadasigana Iprona na Goretti Bigirimana mu gogo bw'abatwa yemezwa ajya washinga amateka giyateye ikibazo mu gambwe SNL rongowe na Gatongwasa keretse ko muri uwo mu gambwe bamenyesha ko batumiwe nijoro ku butumwa bwarungiswe muri za telefone ngendanwa zabo bashinga amateka muri SNL bamenyesha ko babazwa kandi no kubona batamenyeshwa ibigiye kwigwa kunyegezwa ibikogwa birabi n'amashinga amateka muri SNL bamona ko aragasuzuguro anacyo cyatumye bakura meza
ko abandi bari bazindukiye mu nama bakavayo bazi nawo baza gutora ndetse n'ama Twitter agatangura gusirikira yabayemejwe bavuga ati abemejwe kuja mu n'amashinga amateka ya karere ni naka nibikogwa mu n'amashinga amateka bitaratangura hanyuma munyuma ukaza ubona ni babandi nyine bari buri ya Twitter aho ndumva yuko kugira amakenga kwacu kwari gufise impamvu
Yohani Minani yigeze kurongora inama nshinga amateka y'u Burundi amenyesha ko umushinga amateka ategerezwa gutumigwa afise urutonde rw'ibintu byose bitegerezwa kwigwa
ikibazo cyose naho cyo bakihutwa cija ku rutonde igihe inama nshinga amateka irimirasasa mu nama isanzwe kikigwa kikaja ku rutonde ntibashobora guhamagara inama nshinga amateka igihe itari mu irasasa ngo ize kwiga ikibazo ngo nuko cyihuta nk'ibyuno munsi twumvise ntabwo ari ikibazo cyihuta na gatoyi cyari kuja ku rutonde kw'igihe inama nshinga amateka izosasira mu nama isanzwe
abashinga amateka bose bemejwe ijana ku ijana n'abashinga amateka 82 bari bitavye icyo gikorwa na batatu batumye kiretse buri ku Kiye Victor Muhigwa Jean Marie na Karegwa Momamo wo mu mugambwe SNDDFDD bari basanzwe bari muri iyo na mashinga amateka ya Karere ka Afrika y'Ubuseruko abasigaye bose ni bashasha Desire Hatungimana Kigali ijwi rya
Tukivuga kuri iyi nkuru mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Gatondwasa ayobora umugambwe SNL atangura avuga uko yakigenwa ry'umunywanyi w'umugambwe wiwe
Ikemba kiwe nacyo tuzi kuko umugambwe kazindagiwe batanze umugambwe rose ndedefdd dushobora kudutorera ubuca kudusemukira nitwebwe dutanga mu n'amashinga amateka ya EAR uhagara mu kibanza cya SNL n'ikindi nacyo amategeko uko avuga usanzwe uri mu n'amashinga amateka kugira ngo wemerwe kuja kwitoza muri icyo ubanza gutanga imihoho uyo yatanze imihoho umugambwe yatanze imihoho mu bushinga amateka ngo muri Burundi kugira ngo ashobore kuja kwitoza mu nuzenyi mu n'amashinga amateka ya karere icyo cyose urumva yuko ibintu binyuranije n'amategeko niyo mpamvu twebwe tuzosoma amategeko yara uko avuga itegeko rigenga komunote uyu muryango w'ibihugu by'akarere hanyuma icyo amategeko azotubwira icyo tuzoheza tugakurikiza kandi tuzatumenyeshe abo biraba bose mwebwe abamenyesha amakuru n'abashyize inyuma
mu gihe cy'izamana kati yokwemera amabanga inshimo utanga mugambwe SNL ni
atatanzwe n'umugambwe iyo bagiye kubera umugambwe SNL iyo bagiye kubera SNDFDD icyo gihe twebwe bitabo ko tubazi byiwe
ikintu kigiye gukurikira ni ikihe umugambwe SNL ntimwagiye muri iyo nama bagenye umushinga amateka mutigize mutanga ikintu mugiye gukora muri iminsi mike
yara ni igikorwa amategeko y'u Burundi yara igengwa na tete ni ukuvuga amasezerano y'umuryango w'akarere k'ibihugu by'ubuseruko bwa Afurika niyo agenga EAR niyo tuzosoma EAR irafise nanone ibwirizwa rigenga amatora muri uwo mugendango icyo bita EAR Election Act tuzosoma ayo mabwiri hanyuma umuco tuzorosoma muri ayo ni ufunzo utubwira icyo dukora ku bijyanye n'amategeko y'umugambwe ibyo ntacyo nyine tuzoyaraba turabe iyo situation y'uwo mufasoni hanyuma afatwe ingingo zibereye
Agaton Rwasa umukuru mugambwe SNL murakoze cyane gose ku kanyamwe hari radio ijwi rya Amerika
Bakunzi baradijwe rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Nikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM na yo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communauté La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0
na uko badukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumviganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Ubuyobozi bw'akarere ka Gisoro muri Uganda bwasobanuye impamvu bwafashe ingingo ikomeye yo kuvana abanyekongo basaba ubuhungiro aho bari babaye mu turere twegereye umupaka n'igihugu cyabo. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi yaganiriye kuri ico kibazo na Abel Bizimana ayobora akarere ka Gisoro.
Bose ijambo kwirukana nta bushaka ngo turishyire mu kanwa kacu kuko umuntu hunze ntakwiriye kwirukana kuko abafite n'icyo hunze. Ahubwo impunzi igomba kumvira amategeko yahihungiye ariko nyine ikibazo twagize abantu bahunze baturutse muri Kongo babanje kwemera bazanye akabande aho impunzi zikunganyirizwa aho bita mu transit camp camp yatangiye mu 1994 igihe cyarageze impunzi zitangira kwanga kubahiriza amategeko igihugu bahungiyemo kandi byanditswe no mu statute z'impunzi ngo nubwo impunzi zifite uburenganzira bwo gufatwa neza no kubahirizwa aho bahungiye mu gihugu bahungiyemo izo mpunzi nanone zifite inshingano yo kubahiriza amategeko igihugu bagiyemo. None itegeko rya Uganda rya mbere ravuga ngo impunzi igomba kwakirwa na UNHCR kandi ifatanyije na office ishinzwe iby'impunzi iri mu Office of the Prime Minister bakabajyana ahantu hari gazette kwakira impunzi. Ikibazo cy'impunzi zo muri Kongo bashakaga kugira ngo ibyo bashaka ari byo dukora birababaje kugira ngo impunzi ize yange kuja aho bayigeneye iduhati kugira ngo tuyakire ahantu hatemerewe ahantu mu rugo rw'umuntu yuko ari umuvandimwe umuntu akemera ngo yinjire mu ishuri abana bateye kwiga umuntu akajya mu public land agashaka gushyira mihema agahamagana abagenzi be bagakora ad hoc camp yindi tazwe rero nk'abantu nkabo bikozemo kampu yabo nta bufasha babona
abo bantu batuye aho hantu bareba bahamaza amezi yagera kurani cyangwa tatu ntabwo mwababonye icyo gihe mubabonye ubu ngubu ejo bundi kugira ngo mbone kutangira kwabakura
ubugwaneza bw'inkware bwayigonze zose ninje muntu wafashe ya mbere nsaba abantu bashinzwe umutekano bavuga ntarabizi izi ntambara hari gihe ziba kandi byabayeho hari gihe bahunze umunsi umwe umunsi wa kabiri barataha bose none impunzi ziba zifite n'abayobozi bahunze nangwa se n'abasigaye muri Kongo bansaba nka guverineri wa Gisoro ngo mutwemerere byashoboka yuko umutekano wahita ugaruka tutagiye mu kampu tugahita dutaha kuko no mu kampu batwemeje yuko hari bitagenda neza natwe nk'abayobozi bwose bubaha Imana tuvuga tutaba abantu ubwo badusabye wenda koko hari ibyo babonye umutekano ugiye kuza vuba bongera basubira iwabo umutekano ntabwo waje vuba nabo bakajya birirwa muri Kongo bagataha muri Uganda so bitwereka ngo hari akantu mw'abantu mwe mwagenda ndetse ahubwo bamwe batangira no gutera iterabwoba no kwigirisha no kuvuga ngo ni mudakora mutya ngo ni muramutwanze muramudufashe nabi igihugu cyawe niba cyaragufashe nabi ushaka ngo ufate neza kuruta uko mfata umwana wanjye. Igihe cyarageze batangira gutema ibiti by'abantu batangira kwigabira amapariseri mu butaka rya leta batangira kwanga kuva ku mabaraza y'abantu barimo gucuruza banga kuva mu mashuri n'amaramizo none baravuga ngo twebwe ntabwo dushaka kujya mu kampu ndetse koko byaragaragaye ngo bamwe muri mwe bari bafite n'imbunda ko hari imbunda nk'eshatu zagaragaye muri abo bantu ariweho wakora iki so aho no twavuze tuti none muhitemo kimwe kujya mu kampu ziri gazetted nyakabande n'ahandi nangwa niba mubona tubabongamiye nk'abanyayuganda aho muri bwumve biboroheye nimubona iwanyu kuhasubira atari kujya nyakabande mwisubirire mu rugo ariko byantangaje nabwo nk'umuyobozi umuntu yavuga ngo njyewe sindi bwemere kujya mu kampu ahubwo nasubira mu rugo ku bantu ijana bari muri zo muri ibyo bice byo tuvuze bya Bunagana Nyarubuye Rukundo Busanza Muramba ahantu hegereye umupaka ndivuga ndi kuvuga ku bantu ijana abantu basubiye muri Kongo ni 60%. Nukuvuga ngo hari cyo bikanze mu kampu nangwa nkuko abantu bahunze mu Rwanda bakahungira muri Kongo bakagira indi mipango ntangiye gukeka ngo naba abantu bari bahunze bafite indi mipango yo bari bashaka gukorera mu gihugu cyanjye kuko niba uhunze intambara bakubwira ngo jya mu kampu kavuga nti nsubiyeyo eiza nta ntambara wahunze kuko ntabwo wakwemera guhunga imbunda ngo nakubwira ngo jya mu kampu uvuge ngo ngiye nakwemera gupfa.
Juti mduteza matui ahaniho dusoreja makuru ya achio kuri isaha. Tabashimile kumwa isemgo kukulikira Ijwi ya Amerika, shibira na wagenzi wanja wanfashile kutegura ya makuru. Tumifurije ibiheziza aho muherere yohos.
Sauti ya Amerika,
sauti ya waraia,
yelewe, ryakora.